Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo uyu munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Ibiganiro biza gushimikira ku makuru yo mu karere. Kuri mikro muri kumwe na Angel Deni Yongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Icyiza cy'inkiko ni uko nubwo bamwe baba muri miliyoni eshanu, esheshatu, icumi, umuntu umwe ashobora kubatsinda.
Ubu ni Thierry Gatete ahagarariye ikigo kiburanira abatishoboye kikita no ku bibazo by'inyungu rusange mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Tutangurire ku makuru avuga hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarangije urugendo rwiwe uno munsi wa kabiri mu karere ko muri Afurika yo mu buseruko. Akaba yabaye perezida wa mbere wa Amerika ari mu mabanga yiwe ashikirije ijambo ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku mugwa mukuru w'igihugu ca Ethiopia Addis Abeba. Ijambo ryiwe ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Addis Abeba ryakurikiye inama n'umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma hamwe no kugendera ihinguriro ry'ibifungurwa. Perezida Obama yarabonanye ejo kuwa mbere n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Haile Mariam Desalegn mu biganiro vyarimwo gusaba leta ya Ethiopia kurekurira abanyemenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu idegemvyo kurushiriza. Perezida Obama yatangaje ko kurekurira abamenyeshamakuru n'abaserukira imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu idegemvyo bizokomeza aho kugeramira imigambi y'umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko Ethiopia yiyemeje ku vyerekeye gukomeza ibijanye n'agateka ka muntu n'ubuyobozi bwiza. Perezida Obama yarashimikiye kandi ejo kuwa mbere ku ntambara mu gihugu cya Sudani yo mu manuko, aho yavuze ko ibintu muri icyo gihugu bitera bimera nabi kurushiriza. Yatangaje ko perezida wa Sudani yo mu manuko n'abagwanya leta atawe bumviriza ko baraba inyungu zabo gusa aho kuraba inyungu z'igihugu.
John Kerry umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabije abashinga amateka batemera y'amasezerano ya Iran n'ibihugu bitanu bikomeye ku isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu gihe batotora itegeko ryemeza ayo masezerano mu n'amashinga amateka ya Amerika atanzira n'imwe Amerika izo bisigaranye yo kuremera Iran ngo ntibantanye gukora ibirwanisho roho nyanganda. Inama nshinga amateka iri muri ya misi 60 wifise kugira ngo yemeze canke ihakane ayo masezerano yashizwe ko umukono na Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa, Uburusiya, Ubudagi, Ubushinwa n'inguma y'Ubwongereza. John Kerry ubwo butumwa yabushikije cyane cyane aba Republike ari benshi mu nama nshinga amateka ya Leta Zunze za Amerika abasaba ko bokwemeza ayo masezerano. Perezida Obama wewe yaramenyeje ko azokoresha ubasha afise mu gihe inama nshinga amateka na nkenguza amateka itokwemeza iyo tegeko bica bisaba rero ibice bibiri kuri bitatu by'iyo nama kugira ngo rishobore guhita.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umutegetsi akomeye aserukira igihugu cya Koreya ya Ruguru yatangaje ko umugambi werekeye ibigwanisho roho nyanganda w'igihugu ciwe utazoganirwa mu kuvuga ko uko ibintu bimeze muri Korea ya Ruguru bitandukanye bikomeye nuko ibintu byifashe mu gihugu cya Iran. Ambasaderi wa Korea ya Ruguru mu gihugu cy'Ubushinwa Ji Je Ryong yatangaje no munsi wa kabiri ko atanyungu Korea ya Ruguru ifise mu biganiro byo guhagarika canke guheba ibigwanisho roho nyanganda vyayo. Yatangaje ko ivyerekeye Korea ya Ruguru bitandukanye bikomeye n'ivyerekeye igihugu cya Iran. Avuga ko Korea ya Ruguru ari igihugu gifise ibigwanisho roho nyanganda. Ivyatangajwe na ambasaderi wa Korea ya Ruguru mu gihugu c'Ubushinwa vyabaye mu gihe intumwa ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sidney Sellers yagendeye Ubushinwa uno munsi wa kabiri mu biganiro ku vyerekeye gusubira kubandanya ibiganiro vy'impande zitandatu vyahagaze ku vyerekeye programme ya nucléaire y'igihugu ca Korea ya Ruguru. Inyuma yuko abonanye n'abategetsi i Seoul ku mugwa mukuru wa Korea yepfo ejo kuwa mbere, Sellers yatangaje ko Amerika yiteguriye kuvugana n'abategetsi b'igihugu cya Korea ya Ruguru nk'uko yafashije gutuma amasezerano ashikwa ko n'igihugu cya Iran.
Sentare yo muri Libya yaciriwe urubanza rwo gufa Saif al-Islam umuhungu wa wazo atwara Libya Muammar Gaddafi. Iyo sentare yamwagirije kuba yaragize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu 2011 mu myerekano imbere y'uko Perezida Gaddafi ahurwa ku butegetsi. abandi baciriwe imanza harimo Abdullah El Senussi yahoze ari umusomyi w'urusaku wa Libya hamwe na Baghdadi Al Mahmoudi yahoze ari ministre wa mbere wa Libya nyene urugo rwanza ariko rwaciwe Saif al-Islam atari hari ico umunya nuko Saif al-Islami arondegwa na ya sentare mpuzo makungu kubera imwagiriza ubwicanyi bwakozwe muri ico gihe nyene abarwanira agateka kaze na muntu ariko bavuze ko urubanza rwaranzwe n'utunenge twinshi ko rero gotegezwa gusubirwamo na sentare gasambura manza ministre wa mbere wa Malaysia Najib Razak yakomboye Muhyiddin Yassin icegera ciwe akongera akaba na ministre w'ubutungane ivyo bibaye inyuma yaho ministre wa mbere wa Malaysia ariko aranegugwa cyane kubera ubunyonyezi kandi cegera ciwe kiri muri abo bariko baramunegura Abdul Ghani Patel nawe yari yakuwe kubera amagara mukitse ariko yari yakoresheje itohoza ryo kumenya ko ministre wa mbere yo bayaranyuruje imiliyoni amajendwe z'amadolari zari zitegekanijwe mu bikorwa by'iterambere
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tutangure ku makuru yerekeye Burundi intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero ari mu rugendo mu Burundi uyu munsi mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika yashimikiye cyane ku biganiro bishobora gutuma Abarundi batunganya amatora yizewe na bose ni kuri mikro ya mugenzi wacu tabita Mukamson
Mu kiganiro ambasadeur Thomas Perriero yahaye Ijwi ry'Amerika i Bujumbura yamenyesheje ko amazi iminsi itatu ari mu rugendo rw'iwe hano mu Burundi ariko abonana n'impande zose zegwa n'ibibazo biri mu Burundi ni ukuvuga abaserukira leta abatavuga rumwe n'ubutegetsi abasirikare n'amashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politike iyo ntumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko Amerika ibandanya yitaho ibijanye n'icuka kiri mu Burundi na cane cane muri iki gihe c'inyuma y'amatora biboneka ko atagenze neza atabaye mucho kandi atari yizewe na bose
The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy. And our request democracy. At the beginning for all Burundians to have access to free and fair elections. Ukuntu ibintu byogenda neza kugira ngo abarundi bose bumve ko bajanye mu nzira ya demokrasi amatora heka n'imbere y'amatora byaranzwe cyane rwose n'ubwicanyi hamwe n'uruhagarara igihe perezida Obama yari i Nairobi muri Kenya yarabigarutse ko aravuga ko amatora heka ukuntu yabaye n'ukuntu yateguwe bitari byemewe days weeks and months ahead to advance a peaceful mumi meza rimbere twibaza ko hazoba uburyo bwo kuraba ukuntu inzira y'amahoro ikana demokrasi byosubira gusimbatazwa mu Burundi
namubajije niba kwinjira mu nama nshingamateka kumunye politike mukuru atavuga rumwe na leta gatongwasa bidotuma ingorane ziri mu Burundi zihera ambassadeur Thomas Perriero
He is certainly one of many people that we met with and engaged with on this trip. Ati ari mu bantu twabonanye
hanyuma turakuntu ho ibiganiro byimwe bose kugira ngo turabukuntu ibyo biganiro byabandanya elections but also for kugira ngo n'amatora abe habe kandi n'ubwigenge bw'utangaza makuru eka nibibazo byose byereka agateka kazi na muntu vyitabweho
Niba biruko mwibaza ko leta zunze ubumwe za Amerika ziteguye guhana Burundi kubera iho nyango ry'agateka kazi na muntu gibonekeza inyuma idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika yagize ati
we are looking at the full range of policy options
ati tuko turihweza ibintu byose twokora mu byerekeye kuntu muri politike yacu no kuraba no kuntu abantu bamwe yamwe canke ibihugu bimwe byofatirwa ingingo
Mugihe hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi mu Burundi na cyane cyane ku batavuga rumwe na leta niki leta zunze ubumwe za Amerika igiye gukora yishuye ati
the US government has raised and we will continue to raise grave zunze za Amerika
zaratangaje ko zifite amakenga kuvyereke cyane cyane agateka za muntu ku Burundi.
We do believe in the freedom of expression. Turazi ko
kwishira no kwizana mu gushikiriza ivyumviro ikintu gihambaye cyane gose mu nzira ya demokrasi abantu bose batezwa kwidegenza atabwoba kandi
hari amakuru amazimi savugwa ko batavuga rumwe na leta mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ko bibaraba kuko ivyo bishobora gutuma hatera intambara mu karere kose.
We are very concerned about the situation here. The storm has passed and
cyane cyane ku bantu bavuga ko ingorane zaheze ngo tubandanye nk'uko umengo nta ngorane zihari turabona ko uruhagararo kihari turizeye ko ivyo bitazovamwo ubwicanyi
particularly since those who are so often caught
cyane cyane kuko tuzi ko abantu bagwa muri izo ngwano ari abantu batishoboye turi ko turasaba leta turabe ko impande zose zokorana kugira habe ubumwe abarundi bose baje mu nzira y'amahoro bari eka ya demokrasi bafise ubumwe.
Mugihe Perezida Nkurunziza yatsinze amatora kandi Obama akaba yavuze ko ayo matora atarayo kwizera niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegekanya gukora Ambassadeur Thomas Perriello.
We believe that there is an urgent need for
resuming the dialogue bikwiye gukorwa cyane cyane ibiganiro ata bintu birinze gusabwa
both within the country and with the region.
Hagati mu gihugu canke
because we believe now is a very important time for finding a
kurondera inzira bose bohuriramwo.
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini ihagaze ahanini ku bijyanye n'ibiganiro akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora uko zishoboye kose kugira ibiganiro bishoboke kandi abarundi bashobore kumvikana mu ntumbero yo gukinga intambara mu karere kose banashobore gutunganya amatora yizewe na bose hari umwidegembyo ku mpande zose. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Burundi imiryango itatu yo muri komini Sare zone Rushubi mu ntara ya Bujumbura Rural iratabaza ko itazi irengero ry'abayo. Muri abo bantu batazwi irengero imiryango yabo ivuga ko bafashwe n'iperereza kandi ikaba itazi aho bafungiwe. Fidelite ishatse n'ivyo adushikiriza.
Muri zone Rushubi ibintu byo gufata abantu ngo byatanguye kwibonekeza ku munsi wa gatandatu nkuko bivugwa na Bosco n'ije imbere arongoye ishyirahamwe ry'abize iby'imyifato n'imibano bifite icyicaro ku mugwa mukuru wa komune Isare.
Kwa gatandatu wo yafashwe kwizera inose batazirachuye yari yarakubitirwa muri documentation bukeye urumva ko bace bafata uwo wundi Butoyi Philippe bataziraburaga. Kwa gatandatu nyine bari bafashe n'abandi babiri tutaziyo bavu bace bamanuka na bose amwe ari bane ku munsi wa mungu acaga umubwoba mu bantu ngaha baguma bavuga ngo naka baramufashe naka baramufashe hama amakenga ntiyobura kuko je no twa documentation mu ntara yambye yuko ino bagobo bahakorere cyane ngo kubera ngo karere ngo ukatifashe neza
kubonana n'umukenyezi w'umwe muri abo badondaguwe ko bafashwe n'umutambukanyi wa Butoyi Philippe batazira buraga asanzwe yotsa inyama ku isoko mu Rushubi.
Cye nabuze umugabo wanje umva bari bamutwaye guserukira abademobilize muri FNL bamutwaye kwa Mungu mu gitondo hari nka sama ya ninusu cye ndakoma induru imibamo boshye gose agatunu kagomba gutunuka uwo onye yambari we kazunga afisi fone ngo wamugore ngo nto gukubita ngo uranzije ngo curanze ngo uranze babo wanje bacara muterura bata mu modoka nk'ikibunda kugwa gushikiza nakakanya kupfa kwa Mungu sama ya ninusi sinzi ngwaraha sinzi ko yoba yarafuye sinzi ko yoba kiriye cyanke yarafuye naho babimenyesha umutima wanje reke kumutunuye ngo manizera tumuntu aracyariho kumbe naho yarafuye cyane numva n'umutima wanje wanse.
Uretse abo bafashwe hari n'undi yitwa Nduwimana Nestor batazira kirenge umusore w'imyaka 25 akora akazi ko kunguruza abantu kipikipika bita abamotar yazimiye kuva ku munsi wa gatanu nkuko umubyeyi wiwe abivuga kubwo amakuru ava mu muryango wiwe ngo yarasanzwe ariko arahigwa buhongo uyu ni mushiki wiwe musore yazimiye.
Kubera rero muri no minsi imbonera kure zimenyera ziguma zigenda gutora abantu wumva kwana kangwa araje kumutora hari ninge bamufata ijoro akarara kubitwa ngaho muri documentation abo basaza banje nabo badere bamaze kubyumva yuko bariko barabarondera bashaka kubica bashi bahitamwo guhunga bahunga ari abantu abatatu uko tubyumva.
Muri abo bajanye n'uyu musore ngumwe muri bo yahavuye atogwa ikiziga nkuko umuvyeyi wiwe abivuga ngo nuwamwibiye akabanga
yaciye yambaye ati none neze tere kirenge ubwo nti yarowe wawe zayo byose bamurashe bamurasanya na Adele afuye babiri nawe yirutse ngo bacara bamfata byose sinzi ko bamurashe mu maguru byose ntavyonzi none ahi nkuru yiwigeze kugera n'uwo munsi n'uwo ntahonzi sinzi hari ko bamujanye bakamushikana ubujumbura sinzi ko yapfuye ndaronka umuntu n'umwe mbatsa.
Muri iyo miryango twavuganye bafite amakenga ko ibiriko biraba kuba FNL ubu bifitanye isano n'ibyabaye mu myaka iheze 2010.
Ayo mariste hariho documentation yino ariyo nyine ibakorerako ikaziravuga ati naka yaragiye mu myerekano n'ukumukorerako.
Twabiheruka mu 2010 mu matora nyene. Urabona ko haciye haba isomba sombwa ry'abanyamigambwe harafungwa aba FNL benshi abandi barafa jembo numengo vya babifitanye isano. Urabona bigarutse n'ubu mu matora nyene muri aya matora ya 2015 n'ivyaheruka.
Mu gipolisi tubabajije bavuga ko baraba abafatwa n'igipolisi gusa ngo nayo bafatwa n'iperereza ngo bibarizwa mu iperereza naho tubarondeye batumenyesheje ko bakiriko bayarondera iyabo bantu bageze ariko ngo ntavyo baratora. Ibujumbura Fidelite yishatse ku gice cya Amerika.
Inyuma yaho ambasade y'u Burundi mu Rwanda yakiriye impunzi z'abarundi zivuga ko zitorotse ikambi ya Mahama kuko ngo gutahuka gushaka kwazo bitoroshe. Ambasade y'u Burundi mu Rwanda yabwijwe rya Amerika ko niyo hamara kujaho inzego z'ubutegetsi zikomeye mu Burundi bazokwihutira kuganira n'abishinzwe kugira ngo batahukana bavyifuza. Ni ingingo yumvikana kwizogorana kuko abahagarariye iyo kambi y'Imahama bo bavuga ko abatoroka iyo kambi arabasomye burusaka ku mugambi wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi kandi ngo ntibategekanya gutahuka uwo mugambi ukiri ku butegetsi. Ni inkuru ya Eric bagira ubusa.
Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ambasade y'u Burundi mu Rwanda yakiriye abasore batatu bari impunzi mu nkambi ya Mahama bavuga ko bayiturutse kuko ngo ubuyobozi bw'iyo nkambi butaboroherezaga guhunguka ku bushake. Bwana Alexis Ntukamazina uhagarariye u Burundi mu Rwanda yeretse ijwi rya Amerika amakarita y'abo basore bakoreshaga nk'impunzi avuga ko babwiye ubuyobozi bwa ambasade ko hari n'abandi barundi bifuza gutahuka ariko ntiboroherezwe n'ubuyobozi bw'iyo nkambi. Ambasaderi Ntukamazina avuga ko Burundi ni bumara gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihamye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ikihutirwa ari ukuzaganira n'ababishinzwe bakareba bifuza guhunguka bakabibafashamo.
Nkuko navuze yuko ari umwitwararika wa leta y'u Burundi ko abarundi bene wacu busubira mu gihugu cyabo, nibaza yuko abakiri ngaha urumva bakiriwe na leta y'u Rwanda. Twararusakanye kwishimira leta y'u Burundi yararusakanye kwishimira kandi tubanatwishimira kuko yagize akigoro kadasanzwe kwakira impunzi zingana kujya. Ariko rero icyo leta y'u Burundi isaba kandi bazaba yuko izonwa kanya ko kwiganira na leta y'u Rwanda nkuko leta y'u Rwanda ifatanira na HCR gukorohereza abo bose bifuza gusubira inyuma.
Mu kiganiro twagiranye na Bwana Terence Nzuhabona yo kuri impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama ibivugwa nabo barundi ko basaba guhunguka ntibishoboke byose yabiteye utwatsi ahubwo ngo bari mu ntase zoherezwa n'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kandi ngo mu magambo ye ntibiteguye gutahuka igihe cyose iri shyaka rizaba rikiri ku butegetsi.
Icyo tuzi hano muri no nkambi nuko hari abantu baje badukurikira boherejwe n'ishyaka riri ku butegetsi
CNDD-FDD.
Hanyuma abo nk'iyo babonye ko ibyabo biri kubiramenyekana bahita bagenda kwishikana. Dufate nko muri HCR bakamenyesha ko umutekano wabo utameze neza ubwo mbwa ntabwo bashoboka babwira bakine mugende babereka aho uburyo umutekano umeze bakabyigiraho hamwe na ntoza na n'uhagarariye medimare n'abajije umutekano. Ku bijyanye n'abahunguka nta muntu aravuga ati jye nshaka gutangwa mu buzi. Icyangombwa icyo basaba bavuga yuko iyo proof of registration bamuhaye na resin card babahaye ayisubiza hanyuma bakamureka akagenda.
Ngaho uvuga abasoresere baba baratumwe ko mwese mba muri impunzi mubabwirwa ni?
Turabamenya kuko nta muntu mubana ushobora kuyoberwa. Nta muntu yabaye imbonerakure wayoberwa.
Mubazi ku masura cyangwa mubazi mu byo bavuga mu byo bakora?
Ku byo bavuga ibyo bakora n'amasura.
Urabona hano muri Kigali za Nyamata bari bacumbitse mu miryango bari gufata benshi umwanzuro wo gutaha hari n'abari kuva mu nkambi nk'uko nanabikubwiye. Mwebwe muhagarariye izo mpunzi se mukurikije wenda n'ibyavuye mu matora muri kubitegura mute hari icyo mubitekerezaho?
Amatora yabaye ntabwo yaciye mu mategeko. Ubwa mbere umuntu yatowe urazi ko ibwirizo washingiye yari hiritse
amahanga ariko aremeza ko amatora yabaye neza mu mutekano no mu mahoro
nabwo amahanga yose mawuri inshuti grafisi inshuti ziriko ziramuvugira none menibe ntiri ibujumbura umuryango ishami ryawe rikurikirana amatora bavuze ko amatora yagenze neza urumva bayishimira abonyine bakavuga ngo amatora yagenze neza kubera yuko babonye ko aribo bonyine batora atabone umuntu wundi bari ko barahiganwa
ariko oni ubwayo Ban Ki-moon yavuze ko amatora yagenze neza
none umuntu yavuga ngo nisigaye irya ruswa amatora yagenze neza kuko amatora yakozwe bidaciye mu mategeko itegeko bakoresha iyo bita code electorale ntabwo yari yubakiye ku mwirizo washingiro nk'uko iryo mwirizo washingiro rihari
ubwo umwanzuro wanyuze ubu twavuga ko uzawuhe
umwanzuro wacu nta kwihuta gutaha kuko nta mahoro nta wora usanga amahoro yarabonetse mbega mbonera kure by'abirwanisho baziha barabiziwacu ku buryo umuntu yotaha ataha n'utayibona n'utaca yahunze nawe wahunze icyo ikintu kiboneka ko gishobora gutuma umutekano muke cyangwa yaba yahunze urusoro
ni ukuvuga ngo muzatahuka ariko nkuru nziza atagitegeka se mu yandi magambo
ishaka se ni deritakitwa ku butegetsi kubera imigambi yayo twarayibonye yuko yari yo kwica abantu
bibayeho ubuziraherezo byagenda bite
yewe tuzakomeza dushakishe leta n'u Rwanda niyana niguhayika tubwira yuko byayinaniye kugifata mu mugongo
ibibazo bivugwa ko biri ku isonga ku gutera zimwe mu mpunzi z'abarundi gutoroka inkambi y'amahama birimo ubuvuzi budahagije ku bihumbi bisaga 31 by'impunzi z'abarundi kutabona inkwi zo gucana zihagije n'ibindi n'ibibazo abahagarariye izi mpunzi z'abarundi bavuga ko bigenda bibonerwa umuti kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize na magingo ya hari abari bacumbitse mu miryango n'abari bikodeshereje mu mijyi bakomeje gusubira mu byabo mu Burundi munsi ku wundi ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
mu Rwanda ikigo giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Center for Human Rights Rwanda gishikiye umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukigije Green Party yari itwariye leta y'u Rwanda ko guhindura ibwirizwa shingiro biciye kubiri n'amategeko iki kigo cinjiye muri uru rubanza nk'inshuti ya Sentare gishikara kwibwirizwa shingiro ry'u Rwanda ritohindurwa ni inkuru yateguwe na Asumta Kaboyi ari Kigali
Iri tsinda ryaturutse mu muryango wita ku burenganzira bwa muntu uri hagarareye Gatete Thierry avuga ko bakoresheje ubu buryo ngo bagire inama urukiko uburyo rwarushaho kuzasuzuma iki kibazo cya Green Party ndetse no gushakisha izindi ngingo nshya Green Party yaba yaribagiwe kugeza ku rukiko gusa avuga ko nawe nk'umuntu winjiye muri iki kibazo afite uruhande yumva ashyigikiye
nanjye nk'umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyanjye ariko kubera ko ngitanze nanjye ngengasinya petition yanjye nkayitwara mu nteko abandi umuntu umwe udafite igitekerezo gihuye n'icya miliyoni 3 n'igice ariko ikiza cy'inkiko nuko nubwo mwaba muri miliyoni 5-6-10 umuntu umwe ashobora kubatsinda
uyu munyamategeko avuga ko yashyigikiye igitekerezo cy'ishyaka rya Green Party isaba ko itegeko nshinga ritahinduka kuko nawe yemera ko ibihugu bidahindura itegeko nshinga aribyo byiza kubene igihugu
bibaho mu bihugu bitandukanye byabayeho no mu Rwanda ni ibintu bisanzwe bibaho ahubwo se byabaye byiza nta na rimwe nigeze mbona biba byiza ntaho nzi byigeze biba byiza guhindura itegeko nshinga nta na rimwe rwose kandi buri gihe abari kubikora bavuga ngo twebwe dufite ibyo tugiye gukora ni byo byiza kandi kigiye gitandukanye n'ibindi bihe byahoze abatararihinduye bo nabonye ibyiza byavuyemo
umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Inspector Itamwa Emmanuel yabwijwe ry'Amerika ko mu mategeko y'u Rwanda uyuza mu rubanza nk'inshuti y'urukiko atamenyerewe ariko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko nubwo amategeko adateganya uru rwego urukiko rw'ikirenga rusanga nta n'uwabuza umuntu ufite icyo avuga mu rubanza nk'inshuti y'urukiko kuza gutanga ibitekerezo bye uyu ni umuvugizi w'inkiko Itamwa Emmanuel
ntago byemererwa buri muntu wese kugira ngo ube wakwemerwa ko wabishuti y'urukiko kimwe muri ibyo bintu ni ukuba ushaka kuba inshuti y'urukiko abifite ubumenyi bukwiriye akaba mu byukuri hari ikintu gishya ashobora cyangwa hari ubumenyi afite bushobora kungura inteko iburanisha urubanza.
Gatete Thierry uzita biburanisha ry'urubanza Green Party yarezemo leta y'u Rwanda yemeza ko yaba ari ishyaka rya Green Party ibyo ribivuga bifite ishingiro, ariko atanavuga ko abaturage barenga miliyoni 3 basabye ku itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo ivuga ibya manda y'umukuru w'igihugu nabo ngo n'uburenganzira bwabo. Gusa Gatete avuga ko bwinshi bw'abo baturage budasobanura demokarasi.
Demokarasi ni abaturage bagendeye ku mategeko. Iyo baturage basabye ibintu ari benshi bitagendeye ku mategeko ntabwo bari demokarasi. Hari igihe inkiko zifata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abaturage bifuza. Ahubwo nerekana nti nko mu Rwanda bakwiye igihano cy'urupfu nyuma ya jenoside. Icyo gihe ubaza abaturage nyuma ya jenoside ngo bakore igihano cy'urupfu ntibari kwemerera.
Ababiswe inshuti z'urukiko mu rubanza Green Party yarezemo leta y'u Rwanda nabo bazita urukiko kuri uyu wa gatatu, ubwo bahazaba hasubuka urubanza Green Party yarezemo leta y'u Rwanda. Urubanza rwaheruherutse gusubikwa Green Party ivuga ko abavoka bose yariyambaje ngo bayunganire bagiye bivana mu rubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru twabateguriye n'ibiganiro biri hafi kurangira. Yamara reka tubasubiriremo amakuru makuru incamake y'amakuru twababwiye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarangije urugendo rwiwe uno munsi wa kabiri mu karere ko muri Afrika mu buseruko, akaba yabaye perezida wa mbere wa Amerika ari mu mabanga yiwe ashikirije ijambo ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku mugwa mukuru w'igihugu ca Ethiopia Addis Abeba. Ijambo ryiwe ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Addis Abeba yakurikiye inama n'umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma hamwe no kugendera ihinguriro ry'ibifungurwa. Perezida Obama yabonanye ejo ku munsi wa mbere n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Haile Mariam Desalegn mu biganiro vyarimwe gusaba leta ya Ethiopia kurekurira abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu mwidegemvyo kurushiriza.
John Kerry umunyabanga wa Leta Zunze za Amerika yagabishije abashinga amateka batemera ya masezerano y'irani bihugu bitanu bikomeye ku isi ko mu gihe batotora itegeko ryemeza ayo masezerano mu nama nshinga amateka ya Amerika atanzira nimwe Amerika izobisigaranye yo kuremera Iran ngo ntibandanye gukora ibirwanisho roho nyanganda. Sentare yo muri Libya nayo yaraciriye uruyaciri ubanza rwo gufa Saif al-Islam umuhungu wahoze atwara Libya Muammar Gaddafi imwagiriza ko yagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu myiyerekano yabaye mu 2011 imbere yuko President Gaddafi ava ku butegetsi.
Umutegetsi akomeye aserukira igihugu cya Korea ya Ruguru yatangaje ko umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu ciwe utazoganirwa, mu kuvuga ko ibintu bimeze muri Korea ya Ruguru bitandukanye bikomeye n'uko ibintu byifashe mu gihugu cya Iran. Ambasaderi wa Korea ya Ruguru mu gihugu cy'Ubushinwa Ji Jae-ryong yatangaje no munsi wa kabiri ko atanyungu Korea ya Ruguru ifise mu biganiro byo guhagarika canke guheba ibigwanisho ruhonyanganda byayo. Yatangaje ko ivyerekeye Korea ya Ruguru bitandukanye bikomeye n'ivyerekeye igihugu cya Iran, avuga ko Korea ya Ruguru ari igihugu gifise ibigwanisho ruhonyanganda. Ivyatangajwe na ambasaderi wa Korea ya Ruguru mu gihugu c'Ubushinwa vyabaye mu gihe intumwa ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sydney Seller yagendeye Ubushinwa uno munsi wa kabiri mu biganiro ku vyerekeye gusubira kubandanya ibiganiro vy'impande zitandatu vyahagaze ku vyerekeye programme ya nuclear y'igihugu cya Korea ya Ruguru inyuma yuko abonanye n'abategetsi i Seoul ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo ejo kwa mbere. Seller yatangaje ko Amerika yiteguriye kuvugana n'abategetsi ba Korea ya Ruguru. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byo kuri iyi saha niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fideni Yongabo
na Rufosi Ndayikengurukiye
washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Ali Maskarara. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.